Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika ryabandanya kwashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Muri beneza nshuti mwese turi kumwe kuri munsi wa Mungu itariki 14 ukwezi kwa mbere umwaka 2018 muri kumwe na Federic Nkurikije.
Twaje kurondera kaisase tuva muri komine Nyabirawa bivuga twaciye kumusaga hariya anyeza kinindo kuyandi mastasho nari kuri mogas yose twabuze.
Uyo ni umwe mu bantu bavuga ukuntu ikibazo cy'ibitoro cyabaye ingorabahizi ku mastasiyo mu Burundi. Inkuru cyo kimwe ni inkuru yerekeye ingingo yafashwe na leta ya Congo Brazzaville kurangiza uburenganzira bwo kuba impunzi ku Banyarwanda bari batse indaro muri icyo gihugu. Turazigaruka ko mu kanya kari imbere. Kumusi wakatandatu imiryango itegamiye kuri leta muri Congo Brazzaville yari yamirije icyemezo cha leta icyo gihugu gishira mu ngiro ihagarikwa ry'uburenganzira bw'abanyarwanda bwo kubandanya bitwa impunzi mu cyo gihugu. Ni inkuru y'umumenyeshamakuru w'ijwi ry'Amerika Eric Bagirubusa ari Kigali mu Rwanda.
Imiryango itegamiye kuri leta kuri wa gatandatu Brazzaville mu murwa mukuru nibwo yamaganye icyemezo cy'abategetsi cyo gushyira mu bikorwa ikurwaho rya stati y'ubuhunzi ku 8,000 by'impunzi z'abanyarwanda zihamaze imyaka isaga 20. Imiryango itegamiye kuri leta ihangayikishijwe n'icyemezo cya leta ya Congo gishyira mu bikorwa ikurwaho rya stati y'ubuhunzi. Iyo miryango irasanga bishyira mu gihirahiro impunzi z'abanyarwanda 8,660 bahindutse abimukira nk'uko bigaragara mu itangazo ry'iyo miryango yashyize ahagaragara. Bwana Loamba Moke, perezida wa ADHUC, ishyirahamwe rirengera uburenganzira bwa muntu muri icyo gihugu, yatangarije ibiro ntaramakuru by'Abafaransa AFP ko guverinoma igomba kwisubiraho ku cyemezo cyayo yafashe. Mu itangazo rya vuba kuri icyo cyemezo ryasohotse ku itariki 31 z'ukwezi kwa 12/2017 kugukuraho statu y'ubuhunzi ku mpunzi z'abanyarwanda ziwa muri Congo, leta yari yavuze ko abantu batazemererwa gukomeza kwitwa impunzi kuva ubwo bazaba bari ku butaka bwa Congo mu buryo bunyuranije n'amategeko. Kuri leta ya Brazzaville, kubwo ikibazo cy'impunzi z'abanyarwanda harazamuka ibibazo mu rwego rw'amategeko, haba mu kwinjira mu gihugu, kukibamo no kugisohokamo ku banyamahanga. Bwana Aimé Armel Malela, uhagarariye amasezerano arengera uburenganzira bwa muntu Konado Mumpine, yatangarije AFP ko iki cyemezo kitemewe. Arasanga gufata icyemezo nk'icyo muri ubu buryo yishyira impunzi mu kaga. Kuri Bwana Malela, umuti wa nyawo w'ikibazo waba kubatuza cyangwa kubashakira ikindi gihugu kibakira. Mbere y'itariki ntarengwa ya 31 z'ukwezi kwa 12/2017, impunzi z'abanyarwanda 104 gusa nizo zashoboye gutahuka ku bushake mu gihugu cyazo. 18 bo batse ibyangombwa byo kuba muri Congo nk'abene gihugu, mu gihe 82 bo basabye ibyangombwa by'ubuhunzi kugeza mu 2020. Ibindi 8,660 bo baraho nta stati baranga. Nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mu 1994 yahitanye abasaga 800 barimo n'abahutu batari bayishyigikiye, ababarirwa mu 1,000 bahungiye muri Congo Brazzaville, igihugu gito cyo muri Afurika yo hagati cyari gituwe n'abaturage bagera kuri 5,000,000.
Urakoze Eric. Tukivuga kandi ku kibazo cy'impunzi z'abanyarwanda, ibihugu bya Afrika byakiriye ku buryo butandukanye ingingo y'ibiro bya ONU byita ku mpunzi na leta y'u Rwanda cyo gutahukana impunzi. Umumenyeshamakuru w'Ijwi ry'Amerika muri Uganda, Claude Munyamagana, ari Kigali muri iki gihe, niwe yaduteguriye inkuru.
Ishami rya Loni ryita ku mpunzi rivuga ko abanyarwanda bahunze mu 1959 no hagati y'igihumbi 1994 n'igihumbi 1998 batagifite impamvu zo kuba hanze y'igihugu cyabo kuko icyabateye guhunga kitagihari. Ku bw'ibyo, guverinoma y'u Rwanda yakoze ibishoboka byose yumvisha HCR n'ibihugu byakiriye abahunze ku Rwanda rutekanye, bityo ko nta mpamvu baguma mu buhunzi. Byanatumye bavanirwaho statu y'ubuhunzi ku itariki ya 31 kuboza umwaka ushize. Nubwo bimeze bityo ariko, Uganda yo yiyemeje gukomeza gucumbikira abanyarwanda bahunze kuva mu 1959, ivuga ko igihugu cyabo kitaratekana ku buryo bataha. Musa Echweru ni minisitiri wungirije ushinzwe ibiza n'ibibazo by'impunzi.
Rwanda still has refugees here in Uganda and I want the international community.
Rwanda ruracyafite impunzi hano muri Uganda, kandi ndifuza ko umuryango mpuzamahanga utanga umucyo kuri byo. Umuryango mpuzamahanga n'u Rwanda by'umwihariko bakomeza gushyira igitutu kuyubahirizwa ryikurwaho rya statu y'ubuhunzi ku Banyarwanda, kandi bamaze igihe babisaba. Kuvanaho iyi statu bizaba bivuze ko Rwanda nta mpunzi rugifite ku isi. ukuri nuko ikari icyemezo cya politiki umuryango mpuzamahanga wafashe nyamara nubu haracyara abahunga Rwanda turacyakira abantu baza gusaba ubuhunzi muri Uganda kandi bahunga Rwanda kuko barenganywa ubu tuvugana ibihumbi 18 by'abanyarwanda ni impunzi hani wacu muri bo hari nabaje mu mezi cyangwa mu myaka mike ishize kandi harimo abana abapfakazi n'urubyiruko rero iyo umuntu aje ahunze yaba aturutse mu gihugu cy'inshuti cyangwa tutarebana neza akatubwira ko iwabo ahigwa nta kindi dukoreretse kumuha ubuhungiro.
That is being persecuted at home. We have no choice but to grant that person asylum.
Abajijwe uko Uganda izakomeza gufasha impunzi zikuriweho ubuhunzi n'urwego mpuzamahanga rubifitiye ububasha ari narwo rwemeza ukwiye kwitwa impunzi, ministre Echora avuga ko bazavugana na HCR.
UNHCR, once they take a position, it doesn't, that position is not written on stone.
HCR nibara nafashe icyemezo ariko nticyanditse kumabuye. Yakwemera nayo kugihindura. Oni ni urwego mpuzamahanga rushinzwe kurengera ikiremwa muntu. Ntirubereyeho kugengwa n'iteka cyangwa ibyemezo. Niba rero oni yarafashe icyemezo ariko twe nk'igihugu cyabakiriye tugasanga kidakwiye, dufite uburenganzira n'ubushobozi bwose bwo kujya Geneve ku cyicaro gikuru cya HCR tukayigezaho icyifuzo cyacu. Kandi nta yandi mahitamo igomba kugira uretse kwemera ibyo tuyisaba.
Give our position and UNHCR has no choice but to oblige with what we suggest.
Impunzi ziri muri Uganda zakunze gutaka umutekano muke zivuga ko hari abaturuka mu Rwanda bagashimuta cyangwa bakicira bamwe muri bo ku butaka bwa Uganda. Uganda icumbikiye impunzi nyinshi ziganjemo iziva mu bihugu bituranye n'ibyakure, ivuga ko itazagurana umutekano w'impunzi umubano mwiza ifitanye n'ibyo bihugu.
We cannot just start arresting people and
ntabwo dushobora gufata impunzi ngo tuzirukane kugira gusa ngo tunezeze Rwanda. Oya, yego ibihugu byombi ni inshuti, ariko ni inshuti nk'abaprezida. Twe nk'ubuyobozi bw'urwego rushinzwe kureberera impunzi tuvuze ko guhera muri uno mwaka nta muntu n'umwe uzava hanze ya Uganda ngo aze kugirira nabi impunzi cyangwa zitera ubwoba ku mpamvu iyo ariyo yose. Nta n'umwe, waba uturutse Juba, Addis, Asmara, Kigali, Kinshasa cyangwa Mogadishu, umuntu azajya ahunga tumwakire. Akazi kanyu ni ukurinda igihugu cyanyu. Cyakora natwe ntituzemerera impunzi gukora politiki ku butaka bwacu zishaka guhungabanya ibihugu zaturutsemo. Tuzabyemera. Icyo tuzakora ni ukubakira tukabitaho, tukazabafasha gutaha neza ibihugu byabo byatekanye.
That will not allow. So ours is to look after them until their country is normalized, then we help them to return in dignity.
Ministri kandi yahishuye ko mu mwaka ushize guverinoma yatangiye kwiga ku kuntu yaho ubwene igihugu bamwe mu Banyarwanda by'umwihariko bamaze imyaka myinshi. Mu ruhando mpuzamahanga, Uganda ishimirwa kugira politike nziza irebana n'impunzi, kuko izemerera byinshi birimo gutembera, kubona imirimo, amasambu yo guhinga n'urwandiko rwo kujya mu mahanga ruzwi nka pasiporo. Kandi guverinoma y'iki gihugu ivuga ko aricyo cya gatatu gicumbikiye impunzi nyinshi ku isi. Hagati aho ari ku gihugu cya Zimbabwe cyo kiri mu nzira zo kwirukana impunzi z'Abanyarwanda zikirimo, nyuma yaho HCR itangaje ko igihugu cyabo gitekanye. Ku bwa minisitiri ufite imibereho myiza y'abaturage mu nshingano Petronella Kagonye, igihugu cye kiri mu burengerazuba bwa Afurika cyatangiye inzira zemewe n'amategeko zo kubahiriza icyemezo kibambura statu y'ubuhunzi cyatangiye kubahirizwa ku itariki ya mbere Mutarama uyu mwaka. Ministri Kagonye yabitangaje ku wa kane w'icyumweru dusoza ubwo yaganiraga n'umuyobozi wa HCR ku mibereho myiza y'impunzi. HCR yavuze ko icyemezo cyambura statu y'ubuhunzi impunzi z'Abanyarwanda cyubahirizwa ku isi yose, kuko igihugu cyabo gifite amahoro asesuye kandi ibihugu binyamuryango bya Loni byose bitegetswe kubyubahiriza. Ku itariki 30 z'ukwa gatandatu mu 2013 nibwo HCR yemeje kurwaho rya statu y'ubuhunzi ku Banyarwanda. Ni icyemezo kireba bahunze kuva mu 1959 kugeza mu kubuza 1998. Impunzi z'Abanyarwanda zigera kuri 564 zituye mu nkambi ya Tongogari iri mu birometero hafi 500 uvuye mu burasirazuba bw'umurwa mukuru Harare, mu gihe abandi babarirwa mu bihumbi bikekwa ko bari mu biturage bivanze n'abanyagihugu, naho abandi bigiriye muri Afurika y'Epfo babonye yubahirizwa ry'iki cyemezo ryegereje.
Iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika, ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuva izahindwi gushika izahindwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Amastasiyo menshi yari mu gisagara cha Bujumbura nta gitoro cyo mu bwoko bwa essence afise aho kibonetse, harangwa n'imirongo y'amamodoka n'amapikipiki, ariko gica gihera bose bataronse. N'inkuru y'umumenyesha makuru w'ijwi ry'Amerika Raymond Zimana ari i Bujumbura mu Burundi.
Henshi ku mastasiyo atandukanye yo mu gisagara cha Bujumbura nta gitoro cyo mu bwoko bwa essence kiharangwa, aho twaciye bavuga ko nico bari bafise caheze mu gitondo bakaba bariko batanga amazutu gusa nko mu manuko bw'igisagara ca Bujumbura muri commune Muha station imwe gusa niyo yariko iragitanga abari batonze bemeza ko ikibazo ca essence kitoroshe ntibari bizeye nuko bahava bakironka
be twaje kurondera ka essence tuva muri commune Nyabiraba bavuga twaciye ku musaga ari anyeza kininde ku yandi mastasho nari akuri mogas yose twabuze mugo twashimye gushikanga anyugira turaye ko twaronka ka essence kugira turaye ko twakuyunga ngwanje
ngiye ku musaga nzanga kirakamye cyandamanuka ku station na meho nta gihari cyandaza ku station ngaha ariho twatonze urabona ko bari ko bavuga ngo adu hari igitukamira ko tugara tarose
ibintu vya essence je muna vyabaye ndase kuko ahantu hose umuntu aciye ntagira Tuna muna shiwara kwa hasang na buge sang sangari miduka mnyishi ya nukazo tondu kazocho ya nga jenu mutakisimeni vila gora na gosepre mubu jena la ino kujendu muna warugu ngozi hande ho nani gituro ho chigira kina haba pre maho
kwa wana tuacha kumastasio tukatona tukawodi vitoro katika ntirindire tukawandatua hapa tutarosi gito hunga wana tuatonzi haike turonga nige utaronga tukataa
bo jena limuwe moruzi baba mbwe konga hakihari aliko nashi senga haba chevuga kandigi sanzo kihari
abo bunguruza abano bavuga ko kuva kuwa kane ariyo essence yatanguye kubura mu gisagara cha Bujumbura bemeza ku ruhombo ari runini
eh agahombo yewe nubona agahombo nyene none rega twe tugigitoro nyene numva gitoro kitabonetse urumva ntujya nawe urabyumva ariko bimetse kabisa nk'ubu urabona ya masageze tararonka ubona tuza gukora cyane
uruhombo ni runini kusanga twirwa tudakoze dutondera ibitoro ugasanga utonze nk'amasaha 3 bakaca buga rushikiwe cyangwa utarashikirwa bose nawe akaca gusaba verisema kandi atawigeze uronka umaze umwanya muremure utonze ku mastasi
kibazo kugaruka ku ngaruka mbi z'umuryango twarutunze gatuma ubuzima butabandanya neza
basaba ababijejwe gukora uko bashoboye kugira ico gitoro kiboneke ngo naho nimba bashaka kukiduza igiciro ngo bobikora ariko igitoro gikaboneka
nibaza yuko bari kuntwara babibona babona situation yene meze bora abanyene bakabikemura nyene tukaza turaronka kabisa
twe dusaba ko botubwira nimba bakeneye kuduza igiciro baduze mugabo bareke kuduhangayisha niba kihari bakiduhe kitari nabo batubwiza ukura ati ingorane ihagaze ngaha kubijyanye n'igitoro
leta yoraba uko nibigenza tukaronka ibitoro nka twe kabashoferi umva tutarose ibitoro cyasha bigorana twasha tuja mu barabara
barakwe kuraba kabisa igitoro cyobone tukasura tukanwesha nk'uko byamye umuntu acyabigenda neza
mu bushikiranganje bw'amasoko ntanga nguvu bemeza ko ico kibazo bakizi Daniel Mitabakana umuyobozi ajejwe iby'igitoro muri ubwo bushikiranganje yatumenyesheje ko ari akagorane gato kabereye mu gihugu ca Tanzania ahamakamyo agipakirira uyu muyobozi yizeza abakoresha ico gitoro ko vuba kigiye kuboneka n'adatomora umunsi ikibazo cibura cy'ibitoro caribonekeje kenshi mu mwaka uheze wa 2017 gushika naho ubushikiranganje bw'amasoko ntanga nguvu bufata ingingo kugira gike kibonetse gisabikanywe ingingo ubwo bushikiranganje bwahavuye bukuraho ngo kuko ico kibazo catorewe inyishu ibujumbura Remonzi Imana ijwi rya Amerika
urakoze Remo tubibutse inshuti mwese ko muri kumurabandanya kumviriza radio ijwi rya Amerika risamyanira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda nkuko mubimenyereye iminsi yose kwa Mungu kuri isaha ni cha gihe cy'ikiganiro ntorere kazoza
amakuru makimina mbeguri mu maki kudakoma
yo imisi yose nk'aya mango sinkakaza Aliko ndumviriza ntorere kazoza.
Umviriza ntorere kazoza.
Erega mwarasizwe. Ntorere kazoza.
Ntorere kazoza ni kiganiro gica hijya no hino ibibazo bijanye n'amatora mu Burundi.
Eka ni nyifato ibere imbere y'amatora, mu matora n'inyuma y'amatora.
Gitegurirwa na studio Ijambo
Ntorere kazoza
Ntorere kazoza
Bakunze bikiyago cha politike Ntorere kazoza cha studio Ijambo gisamiranira hano ku ijwi rya Amerika Jerome Niyonzima ndabaramutse nongera ndabahikaze kandi abipfuriza n'umwaka muhire w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani Mukiyago cha politike Ntorere kazoza uno munsi twashimye kugaruka kubibazo n'inyishu umukuru w'igihugu yahaye abamenyesha makuru mugusozera umwaka mu kiganiro yagiriye mu ntara ya Kayanza mu buraruko bw'u Burundi. Muri kino gice tugashimikira ku bibazo vyerekeye politike n'imigenderanire. Utangura gufata ijambo ni Thierry Kitamoya wo kuri radio nkuru y'igihugu.
Haherutse kuba amatora mu nama nshinga mateka ya Afrika y'ubuseruko, aho batora umukuru w'iyo nama. Mugabo abashinga mateka b'abarundi ntibitavye iyo matora cyo kimwe ndetse n'abatanzania, ariko mu nyuma twarumvise ko abatanzania bahavuye bisubira ko baravuga yuko bemeye ibyavuye muri iyo matora. Mbega abarundi mu gihe hoguma uwo munyarwanda Rwanda tuzoguma twitabaye ibikorwa by'iyo nama tutabyitabye, ingaruka mubona ishobora kuba izoba iyahe.
Ibijyanye no gukunda duhagaze tuvuga yuko uwo batoye ntitumwemera kuko ntiyaciye amategeko, kandi tuvuga yuko twamaze kubyandika tukakurikirana ukuntu byagenze kugira ngo turabe ukuntu tuyubahiriza. Bakazora mu karuke kuri n'ibyo bazodusigura abarundi tutabwo n'abarundi tubabwira ati badusigure ko byagenze ukubera ikindi. Nico rero niba dutange niba duha inyishu zumvikana tuzotubandanye, niba tutazumvikana nazo tuzokoma tubabwira tuti kino gikorwa nshakuze neza agahingo bwo kwitwara two kwitwara.
Ibijanye n'imigenderanire, haraheze imyaka ibiri u Burundi n'u Rwanda tutabanye neza, bikaba ndetse byaragize n'ingaruka ku mibereho y'abanyarwanda n'abarundi, cyane cyane abanyagihugu bato bato. Mbega gushika n'uno munsi twofata yuko ingendo y'u Rwanda iracari yayindi, u Burundi turacari hahandi, ntacyo bakiyogira kugwa kugira ngo turabe yuko imigenderanire yosubira kunaguka.
Iyo habaye kutumvikana umuntu yagize akabazo ateza ubundi aryakibura akamwegera ati yamara turabe ku bintu byohera ngo twararindire yuko aho kuhera bitera byunyuka tujye turaba. None nko murabitsa abantu bashatse gutimbaza ubutegetsi ngo bana gute ibyo uno munsi bashaka kudakunda gutorika umuti bwa muri Kazoza turabyerekana tira abamwe abagize ibintu n'ibi aho gasomborutso twarakihanganiye n'ibi twebwe twabishimira amakuru ati no bintu urubanza muze mu ruce. Uno munsi ashaka kudakunda mbwa muri Kazoza ndana kimwe kiba tutezwa n'ingorane n'igucu Rwanda tutabika tutamenyeye tutabika tuzumenyesha abakungu twebwe abari dufite mu buryo tugenda ubwitonzi ntabwo dutwara dutwarira hejuru.
Nitwa Christine Kamikazi, nkorera ikinyamakuru Iwacu. Mwaratanguje umugambi wo guhinyanyura ibwirizwa shingiro. Ni mu gihe ihinyanyurwa ry'ibwirizwa shingiro riri mu ngingo zitumvikanywe ko mu biganiro biherutse kubera yarusha, ko none mwahisemwo gutanguza uwo mugambi utarumvikanwa ko n'abari mu biganiro, ni ukuvuga yuko mutiteguriye gukurikiza ibizova muri ibyo biganiro. Muri make ibyo biganiro bibera hanze mu biha ikibanza iki? Murakoze.
Kujya ibwirizwa shingiro yavuze yuko twafashe ingendo yo kurinyanywa kandi hakira abantu bakiganira ibiganiro sibyo uno munsi kandi sibyo byeje zobandare. Icyo twabwira ni uko kandi namwe mwemerewe abamenyeshamakuru ari mugomba kuza murabaza ibibazo namwe mubizi muzi inyishu yabyo. Ibi bijya guhinyura ibwirizwa shingiro byatangwa mu mwaka w'2012. Ibiganiro ni iby'abarundi kandi umurundi wese angana n'uwundi. Ibisigura yuko n'umurundi uri hanze dusumba abarundi bari mu Burundi. Reka da hageze ubwo iby'igihugu umukuru w'igihugu angana n'umurinyi n'umworozi kuko igihugu cya twese kutoranga n'uko uhagaze muri Amerika cyangwa i Buraya musumba abarundi bose. Nibaza neza yuko ari ukuzimira ngaho iyo uhageze kubona ineza y'igihugu turi mu gihe cya demokarasi abene igihugu bese bashize none abandi bashira. Muze mubaze ibyabaye tubi nayo kwikukira ibyo mubona byabaye ejo bundi ko byanjye bibona 65 ko byagenze 93 ko byagenze 25 ko byagenze 2010 ko byagenze 2015 ko byagenze. None dufite ikibazo kibonesha amaso yawe ucurinda yuko ari izindi nyinshi ugomba kurundira kandi nyinshi zimaze kugaragara kuri abantu baterekwa ikintu kijyanye n'amatora mu bucaca bw'u Burundi. Kandi abo bantu twamaze kubatora umuti yuko izo ngendo ari zo guhasha mu masezerano yarusha. Ibyo birumvikana neza yuko rero ibintu bijyanye n'ibiganiro byo hanze, ibiganiro nyamukuru byabaye ngaho mu bindi gihugu byarakozwe n'ibiganiro byakozwe tutaraje n'amatora ya 2015 bijya byarakozwe mu Kayanza y'amafederute niki byakozwe n'abashinga amateka n'abakinguza amateka bose barashikiriza hari n'ibyo nakoze mu gutunga njye mu gambi y'igihujije umutekano cyangwa mu gambi y'igihujije kubari ituri byose ari ibintu byasabwa bizotuma ibizwa shingiro rihinduka leta iki gihe cyo kwishyira mu ngiro rero tukuye bwa bantu bazoguma baganira amashyi tubandaye tubishyira mu ngiro ibyo igihugu kibandanye kibaho hamishye na cumi namenye ibiganiro byarusha musanze muzire cy'umuguzi ari yakuza ari yavuze yuko ati ibiganiro bizera mu kwezi kwa gatandatu kuno mwakazo byareze mariyo carabandanya gatoya igihugu abikora abagabo n'abakenyezi byose barimo afite izo ijambo ibyarayiriye ijambo n'ibyanyuma ibyarabibaye ntambare y'ibyapfuyemo baratwereza ibyavuyemo dusanga byinshi barabihurije ko dusanga bisigaye ko turashyira mu ngiro nta mutsi w'ikibere rero ibisigaye nabyo abanorezo bandi baganira ko igihugu kibandanye kibaho nta murundi umwe cyangwa babiri bazozirikira abarundi gucasi bishoboka tuzobandanye twubake igihugu tubandanye abandi tuzoza bakurikiza
nitwa Anaya Majesté Barenga nk'abantu mu menshi makuru wagiye imico kama mu ihinyanyurwa ry'ibwirizwa shingiro byanditse ko ibiringo by'umukuru w'igihugu biduye ku myaka itanu bikaja ku myaka indwi none ga nyine icyubahiro umukuru w'igihugu mu gihe iryo hinyanyurwa ryokwemezwa n'abarundi bose muka n'umuryango wa politike musanzwe murimo ukabashira imbere kugira mwitoze tukaba tuzi ko mu 2020 muzaba mukuriye imyaka 15 muramutswe abarundi mbega muzotangura gushasha canke muzobandariza kuri iyo myaka 15 muzobiharura gute
iyo uje n'ibiringo mwebwo kwarwara iyo ngwara tuyivemo ibwizwa shingiro si iby'umukuru w'igihugu n'iby'abarundi iby'ibiringo nabyo bitunganijwe mu ntumbero y'abarundi ko babyipfuza rero no muri jewe ujya kumbaza ati mbega umugambo niba ashobora kwizera mana yanshi ugomba kuneza ingorane uno munsi mbi ko ndakora igikorwa bantoreye ujye kuraba rero uri kurakorera igihugu umukuru w'igihugu ni umuntu nk'abandi n'umuntu ushobora kugira ikibazo nk'abandi sindabyipfuza mugabo turabona neza ko ari abantu uri kurakora iby'ejo bibaza iby'ejo iby'ejo ni iby'ejo umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo irindwi byo muri 2020 mugabo uno munsi turi muri 2017 imyaka ibihumbi bibiri na cumi n'indwi turasimba kanda tuza ko harabuhuje wewe gusimba kanga nabyo simba ababuhuje murabibona nta gusimba kanga ibyo reka twerekere abenegihugu twerekere n'imigambwe twerekere n'abajeje gusigura iby'amategeko mugabo uno munsi si umwitwarariko ikibazo cy'ibiringo si umwitwarariko w'abarundi kumva yuko bamara guheza ibyo bimubwiza shingiro n'imbere y'uko abanduze ntibyo murinda ko amatora azoba nitwagira imana ibintu bikava bikihutirwa n'ibijyanye no kwemeza cyangwa kwanga inyanya nziza shingiro n'ibyahera ibyiza shingiro muze muri somo ariko rivuga nibasanga bati kuko imaze gutungana rero mushobora guhaguruka mukaca mubaza ati muri sentare yubahiriza ibyiza shingiro tutubwire yuko niba ari ikibazo gihari mbega mubona bikomeza uko uhunye no muri bibiri tugize imana tugenda mwaka nko mu kwezi gatandatu duhetse muzoce mwatwite mwandike mwitware mubaze intuze atabataritoza abantu baritoza muce mwatwite mbega mutubonera ibijyanye no kubwiriza shingiro igihe nayo byemejwe bizogenda gute muce mwitwara ntimurinde abantu bazokwitoza
nitwa Diomede Hategekimana nkorera televiziyo y'igihugu akabazo kanje ka mbere kajyanye n'intererano y'amatora n'icyubahiro igihe mwatanga intererano y'amatora muri berbe mu gisata cyayo kiri Ngozi muhamagarira abandi bose babishoboye gutanga intererano y'amatora mwamenyeje ko iyo ntererano izotangwa ku gushaka kuri uwo wese akunda igihugu ni kuki ryahindutse itegeko
intererano y'amatora twe twatanze intererano duhamagara bene igihugu amagara bene igihugu gutanga intererano ajya urabona je natanze nk'umukuru w'igihugu kubera ntaho akaro keza ca amagara n'abandi bene igihugu mugati bwiza washingiro rivuga iki
igihugu umurundi wese afite ubu abwiza
guterera mu kubaka igihugu gutsimbataza demokarasi gutsimbataza ubutungane n'umutekano rero itegeko ntabwo ryaje rizikiye kubiri ryaje ryunganira umukuru w'igihugu ugomba kwiyorohereza nawe ngaho byaje byunganira ni nk'uko rero n'imbere y'uko itegeko rinaza benshi bariko baratanga ubu bariko baratanga ndetse aranasohoka ariko aratanga kandi bacha bakuye batanze ari benshi cyane abindi gihugu batanze nasanze ko aratanga amafaranga ni benshi cyane ubwo na karoti batanze ubwo habaze kuza itegeko uwo mwakuza twabaze kugira itegeko tuzotanga kumushahara twebwe barenze amafaranga no tuzotanga umushahara wose ku mwaka tuzobutanga tuzongara bati naratanze oya naratanze ya mbere no kumushahara wanje azotwara nama rero ni igihugu igihugu doko zikari igihugu igihugu nta gisumba igihugu uko dasa igihugu nta ibyo byose byo kumenyesha amakuru dasa igihugu kudandaza tagiye kunda bagutwara igihugu gitembagaye kabakabaye rero igihugu kitangirwa muri byose kugira ngo gikubeshe bwabi kandi ihagaze neza kugira ngo neza kigira indongozi igutaje indongozi imeza
kubijanye n'indahiro y'umukuru w'igihugu icegera ciwe n'abagize leta mu kwinjira muri ayo mabanga ingingo ya mbere iyo mpinyanyuro ibwiza shingiro ivuga ko Burundi ari igihugu kidashingiye ku madini république laïque muri mi France ingingo ijana n'indwi ijana na mirongo ine na gatandatu ijana na mirongo itatu n'umunani iyo mpinyanyuro y'ibwiza shingiro zirerekana ingene abondondagui bazorahira baja mu mabanga aho bazorahira bavuga bati imbere imana mushobora byose ubwo izo ngingo ntizivuguruza ingingo ya mbere ivuga ko Burundi budashingiye ku madini mbega hamwe byoshika nimba mu Burundi koko hariho abahakanyi batemera imana bakazotorwa muri ayo mabanga bazorahira ibyo batemera
hanyuma ikijanye indahiro indahiro na indahiro mwacanganije ibintu erega imana ni imana ni ibintu biratandukanye mvuga ko leta irayike nuko leta ntiyegamiye ku idini na rimwe mvuga imana ni ibintu biratandukanye imana ni ibintu biratandukanye imana n'umuremyi w'ijuru n'isi ntabwo ari idini reka nicyo gituma rero mu bijyanye n'indahiro ntabwo bice byerekana yuko Burundi buhagaraye ku ikunuzi ntitwabuze imana y'abaporoti ntitwabuze imana y'abasilamu ntitwabuze imana y'inuze y'abakatolika eka imana ni imana ni imana rudende kandi kubera iki none turirimba ati Burundi bwacu imana ko tubaye kudutungira kudutagufuta
kandi umurundi wese aririmba gucyungira
yewe twese n'abarimwe urazi imyaka twaburirimbye ntukiwirimba Burundi bwacu imana ko tubaye kudutungira ndabwo ari ati idini ryari tuha epfo tuva ati idini ryari tuha Burundi eka Burundi imana ko tuhaye kudutungira hanyuma rero ngaho kanukara n'agapfungu gusa kari mu bantu cyane n'udutego n'udutego tuza turimwo imana idufashe cyane
aha niho kino gice cya mbere cyerekeye ikiganiro umukuru w'igihugu yagiranye n'abamenyeshamakuru kirangiriye Jerome Niyonzima ndabasezere ndabipfuriza kandi umwaka muhire w'imbibi na 2018 muraranibwe mu banyu no mu vyanyu naho butaha
cyari ikiganiro nturere kazoza ikiganiro gice hirya no hino ibibazo bijyanye n'amatora mu Burundi
n'inyifato ibereye imbere y'amatora mu matora n'inyuma y'amatora
mugitegurirwa na Studio Ijambo.
Mu munota umwe gusa uramenye amakuru ya Afrika kuri Radio Ijwi rya Amerika buri munsi. Kurikira video y'umunota umwe ku Ijwi rya Amerika. Ni ku rubuga rwa Facebook rw'Ijwi rya Amerika. Adresse ni VOA Radio yacu. Video y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri Afrika. Radio yacu.
Njoti mwese mukunda radio Ijwi rya Amerika ibiganiro twateguriye muri aka kanya bigaruka ingaha turashimiye ingenieur Nelson Laps yadufashije mu buhinga bw'ivyuma hamwe na Fatou Karara yadufashije kwegeranya ibiganiro twateguriye turabashimiye namwe njoti mwese mwaduteze amatwi kandi turabateye akamo mubandanye kumviriza ibindi biganiro vya radio Ijwi rya Amerika mungire rero amahoro n'umugoroba mwiza mwese.